Tuashimile komandanya kumviliza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Turi kandi live kuri wezitata kaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Mwiriwe gute nchuti bakunzi muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu ku ijwi rya Amerika muri kumwe na Jewe Diana nini nahazwe. Uburundi bugabisha bwivuye inyuma abamaze iminsi bahungabanya umutekano w'intara ya Cibitoke bavuye mu kibira cha Mabayi kiri mu micungararo y'urubibe ruhuza Burundi n'u Rwanda.
Akora tuza mu karambaraye turabashyira hamwe bagi mucuru wa leta n'ubugari hama tugira kuri amahoro umutekano yakwiye gutsimbata. Ntidushobora kubika imbaraga za muntu n'ibikunda.
Uyu n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Gervain Ndirakobuca. Ubushinwa, Uburusiya, Ubuhindi, Brazil na Afrika y'Epfo bikoraniye mu nama ya BRICS iri kubera i Johannesburg. Ubuhindi buri mu munezero ntangere nyuma y'iminsi 41 y'urugendo ikigenda juru cabwo cashitse kure cyane mu gice cy'ukwezi atakindi kigenda juru cari bwashikemo. Mu intambara ya Ukraine n'Uburusiya abategetsi ba Ukraine bavuga ko Uburusiya bwateye misile kunyubakwa zirimwo amatoni 1000 y'intete mu ntara ya Odessa. Hano makuru yose duce ku masonga nandi tubafitiye turarambura mu kanya isase mwe hafi ya maradio yanyu kandi musangwe ikaze ku ijwi rya Amerika. Amakuru yacu tuyahera muri Afrika y'Epfo hakoraniye inama y'ishirahamwe BRICS ibihugu byayitabiriye birimo Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bihugu biriko biratera imbere mu by'ubutunzi imaze kuvugirwa muri iyo nama yuguruwe ejo. Turabaza mugenzi wacu Oriane itanga ishaka.
Mu ijambo yashikirije ejo kuwa kabiri igihe iyo nama yugurwa abicishije mu buryo bwa video yamaze iminota 17, Perezida w'Uburusiya yaraneguye inyifato y'ibihugu byo mu burengero bw'isi ku bijyanye n'intambara muri Ukraine hamwe n'ibihano igihugu ciwe cyafatiwe. Putin yavuze ko ingingo Uburusiya bwafashe mu guhagarika urudandazwa rw'intete ku kivuko kiba hari yirabura itazosubizwa inyuma ivyo Uburusiya busaba bitubahirijwe. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping abicishije ku mushikiranganji wiwe yongeye kuri iryo jambo rya Putin agabisha ko icuka kibi kiri hagati y'igihugu ciwe na Amerika gishobora gutuma ibintu byunyuka. Muri kino gihe iryo shirahamwe ry'ubutunzi hagati y'ibyo bihugu rifise umugambi wo kurikomeza no kujyagura naho ibisabwa mu kuginjiramwo bitaranonosorwa neza. Uretse gukomeza no kwagura iryo shirahamwe, ibyo bihugu bifise kandi uwundi mugambi wo gushiraho amategeko afise intumbero yo guhagarika ikoreshwa ry'amadolari y'Abanyamerika mu rudandazwa hagati yavyo.
Oriana itangishaka tugukengurukire ari intambara y'Uburusiya na Ukraine. Abategetsi ba Ukraine bavuga ko ibitero vya misile vyaraye bigabwe n'Uburusiya vyononye inyubakwa n'amatoni 2000 intete ku kivuko ca Ismail kiri mu ntara ya Odessa iri mu bumanuko bw'igihugu. Nivyo mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaduteguriye.
Cegera c'umushikiranganji wa mbere wa Ukraine Oleksandr Kubrakov yatangaje ku mbuga ngurukana bumenyi ko izo ntete zari zigenewe ibihugu vya Misiri na Rumania. Kubrakov yavuze ko ivyo bitero vy'Uburusiya vyononye ibibanza bitari bike bibikwamwo intete. Avuga ko ivyo vyagabanije ku rugero rw'ibice 15% ububasha bw'ikivugo ca Ismail bwo gushorera intete hanze y'igihugu. Kubrakov yavuze ko amakungu akwiye kumva ko ibitero vy'Uburusiya ku bivuko vyo muri Ukraine ari bitero ku bihugu byo muri Afrika na Aziya bikeneye bifungurwa. Yavuze ko guhasha igihugu c'Uburusiya kugira kibandanye gisenyura ibivuko ari gikorwa makungu akwiye guhagurukira. Igisirikare ca Ukraine camenyesheje ko Uburusiya bwakoresheje utudege twa drone 20 mu bitero kuri Ukraine mu ijoro ryashiriye uno munsi kwa gatatu. Yamara cavuze ko uburyo bwo kwivuna umwanzi bwa Ukraine bwashoboye gusambura drone 9 muri zo hejuru y'igisagara cya Odessa n'izindi drone 2 mu gisagara cya Zaporizhia. Abategetsi b'u Burusiya kuri wa gatatu batangaje ko igitero cya drone ya Ukraine cyahitanye abantu 3 mu ntara ya Belgorod iri ku rubibe Ukraine ihana n'u Rusiya. Rusiya bwavuze ko ico gitero cyasambuye inyubakwa iri hagati ku mugwa mukuru Moscow inyuma yuko irashwe n'uburyo bwo kwivuna umwasi bwo Rusiya.
Arakoze mugenzi wacu Fidela Niyongabo kuri iyo nkuru ahejeje kutushikiriza inkuru idushikiriye ubu nyene turi muri studio. Nuko hariho indege ya bigenga bitajeta yakoreye insanganya iriko iva Moscow ija Petersburg uno musi kwa gatatu. Iyo ndege yisha abantu 10 bose, yahitanye abantu 10 bose badi bayirimwo. Amakuru atari yemezwa avuga yuko n'utwara umurwi w'abacangiro b'abarusiya Wagner ari we Prigozhin yoba yadi muri iyo ndege, ariko ntibiramenyekana nimba Prigozhin atwara Wagner ari mu bo bahitanywe n'iyo nsanganya iyo ndege yabigenga jet privé mu rurimi rw'Igifaransa. Iyo nkuru turaza kuyigaruka ko mu buryo burambuye ku makuru yacu ari imbere. Duce tubandaniriza mu Buhinde aho umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Narendra Modi yakeje igihugu ciwe nyuma yuko ikigendajuru citwa Chandraya gatatu Vikrama cururukiye neza mu gice co mu manuko bw'ukwezi. Nta kindi gihugu na kimwe cari bwashike aho Buhinde bwageze. Ibi none bisigura iki Gafidel Nyongavu?
Narendra Modi yavuze ko ari umunsi utazokwibagirwa mu mateka y'igihugu, kandi ko ari ikimenyetso cerekana intambwe Ubuhinde bumaze gushika ko mu bijanye n'iterambere. Modi yakwirikiranye ikigendajuru Chandrayaan gatatu Vikram hakoreshejwe ubuhinga bwa none igihe cururukira mu gice co mu bumanuko bw'ukwezi. Yari mu gisagara ca Johannesburg muri Afrika y'Epfo mu nama y'ishyirahamwe BRICS y'ibihugu biriko biratera imbere ku isi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuhinde Narendra Modi yatangaje ko ari umunsi w'akataraboneka ku gisata c'igihugu kijejwe ibigendajuru. Yakeje abatunganije urugendo rw'ikigendajuru Chandrayaan gatatu Vikram mu butumwa ku rubuga X rwahoze rwitwa Twitter. Yavuze ko Ubuhinde muri iki gihe buri ku kwezi. Modi yatangaje ko kubera Ubuhinde acyo gihugu ca mbere ku isi, ikigendajuru cacu cururukiye mu gice co mu manuko bw'ukwezi ari ibintu bizohindura ibintu byose abantu bavuga ku kwezi. Inyuma y'uko Ubuhinde bugerageje ico gikorwa bikanka haraheze imyaka 4 bubaye ubwa mbere bushitse mu gice c'ukwezi atanumwe yari bwashikemwo imbere yaho. Ubuhinde bubaye igihugu kigira kane gishitse ku kwezi inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyahoze ari ubumwe bw'Abasoviyete n'Ubushinwa. Ikigendajuru Chandrayaan gatatu Vikram carungitswe ku kwezi ku itariki 14 y'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka mu rugendo rwagifashe iminsi 41 kugira gishike.
Reka nshimire bagenzanje ku makuru agezweho ijya nino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza. Hayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari aho tuza guhera mu ntara ya Cibitoke mu Burundi. Leta y'u Burundi ivuga ko igiye gukemura ikibazo cy'umutekano muke urajishinga abanyagihugu baba mu ntara ya Cibitoke ihanura bibe n'u Rwanda. Umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yarayagendeye commune ya Mabayi iyo ntara ahatangira ubutumwa butandukanye. Murabwumva mu nkuru yateguwe na Desire Hatungimana Kigali mu Rwanda.
Komine Mabayi ni imwe mu makomine atandatu agize intara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi. Iyo komine ifatanye n'ikibira ku rubibe u Burundi buhana n'u Rwanda harakunda guhungabana umutekano. Muri kino gihe muri cyo kibira abategetsi b'iyo ntara bavuga ko ho bacumbitse abagwanyi ba FLN bagwanya Leta y'u Rwanda mu ntango za kuno kwezi turimwo. Umunyamabanga ntahirezwa komine Mabayi yamenyesheje ko abagwanyi baje gusahura batanye mu mitwe n'abasirikare abanyagihugu batatu muri izo nyeshyamba basiga ubuzima. Yamara nta yindi soko yihariye Ijwi rya Amerika ryabashije kubona ngo yemeze ko ibyo byabaye. Aho muri iyo komine nyene igenekezo rya gatatu za kuno kwezi urongoye imbonera kure Izidoro Niyongabo yaragandaga uwarashwe amasasu atatu mu mutwe. Umunyamabanga ntahirezwa komine Mabayi amenyesha ko izo nyeshyamba zikorana na bamwe mu banyagihugu bene bajejwe intwaro ba Mabayi mu guhungabanya umutekano.
Hari usanga hari abaje kudutosereza umutekano dufise mu komine yacu ya Mabayi na cane cane kw'iki kibira dufise ngaha mu mino komine yacu ya Mabayi. Aho usanga hariho twaje ibigwanisho ndese hamwe igashaka kuza kurondera ifungonga ku mitumbi mwimwe yegereye ikibira aho byanashitse kwigenekezo gicenda uca kwigenekezo y'icumi kwezi k'umunani umwaka turimo izo nkozi zikiri nyene zaragarutse zishatisha umwenegihugu wo ku mutumba wa Gasereyi
uno munyagihugu abahimba bayi amenyesha ko muri kuno kwezi k'umunani umutekano wabo wahungabanye gusumba uko vyahora
ahima bayi kabisa twari tubayeho ubwo batubaranibuce twumva amakuru menshi tukama dufise umutima uhagaze uyu mutekano ntiwari wifashe neza muri rusangi kandi warabona neza ko hariho ababifisemo uruhare bagaburira abo bantu bakaza bakagura indya abantu bakihinda mu kiza kubera amahera menshi babagurira kwizo fungurwa
unamu mushikiranganje wa mbere yagirishije abanyagihugu ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Komine Mabayi yaragabishije uwo wese ariko arakorana n'abo bagwanya leta y'u Rwanda mu nyuma bagasesa amaraso y'abarundi yamenyesheje ko abasirikare barahima Mabayi bavuye mu nkingo yose y'u Burundi bazohava icyo kibazo gikemutse
ibyo barondera bagenda barondera mu cyo gihugu bariyonderamwo ninde abajya bikuru muri cyo gihugu bakisigira ko ararondereyo ntacyo twebwe bari kubadufasha mu gihugu cyacu nibagende muri cyo gihugu bari kwafisiga baronderayo ibyo hanyine kwa byose ari kuri mu gihugu cyabo nibaze kudukwegera karambaraye
Jarve ndira ko bucamenyesha ko indongozi nazo zihaye gukorana n'abahungabanye umutekano w'igihugu bazozereka ikibanza zibereye
abo baduserukira ku mitumba mu mazone inda zataye bose mu baserure nga ugira amakenga kubavuga ndabaha umwanya muve nimereye mubambarire bose bose dushe turatwara tuze kubarika ako batuzanira karambaraye turabashyira hamwe bajye umuceri wa leta n'ubugari hama tugakora amahoro umutekano yasoba gutsimbata ntidushobora kubika imbaraga za mu mpuzu nibikunda
inyuma y'iyo nama y'umutekano yahavuye ibera mu kanywa babo katumiwemwo abarongoye abandi mu bisata bitandukanye amenyeshamakuru bagataramugwa bano bagabo bayitabiriye bizera ko impori igiye kuboneka
nyakubahwa ministre wa mbere w'igihugu cyacu kiza cy'u Burundi yadukoresheje inama yaduhumurije ubu turabona yuko umutekano ugira ugaruke muri bene gihugu aho abene gihugu babona hari amakosa bahumvise yahadumye ku rutoke
muri make abanyagihugu twashimye ijambo umushikiranganje yarutekere
abanyagihugu biruhukije ku ngingo umushikiranganje yafashe abarongozi nabo bahora babashikikira mu kuderekera abantu kugira batore indya bakaba babokotswe mabanga yabo abanyagihugu frema kubishimye cyane
iyo nama y'umutekano je vendira ko buca yayisozereye ahagarika mabanga yabo abakuru mitumba n'amazone batayitabiriye abarongoye mitumba basabye kwandika mu gitabo cy'ingenzi abantu bose babagana kandi bakabishikiriza abajejwe intwaro n'umutekano muri komine buri munsi igerekezo rya 10 ukwezi k'umunani turimwo abajejwe iperereza bari kumwe n'abajejwe ubutungane barahagarutse abantu bikekwa ko bakorana n'abo bagwanyi bacumbitse mu kibira bahagaritswe nk'uko ubuyobozi bwabitangaje harimwo umusitanteri wa komine Mabayi Nikodemu Ndahabonye Imana urongoye zone Mabayi Moser Ntayoberana urongoye umutumba Gitukura Zakari barisubire ko bene batatu mu rwego rw'imbonerakure zahima Mabayi Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakoze hayo Burundi turayabandanya ariko ubu tuyafatira mu gisata c'impunzi amwe mu Barundi bari barahungutse bavuye mu makambi atandukanye ari mu ntara ya Kivu yo mu manuko babandanya kugaruka gusaba ubuhungiro muri Republika Demokarasi ya Kongo kubera ibibazo birimwo ubukene bahangana navyo igihe bari mu Burundi inkuru tubaza Vedaste Ngabo ari uvira
muri aba Barundi baheruka gutahuka bamwe bari mu nkambi z'agateganyo za Sange Kavivira ndetse na Murongo bavuga yuko ibibazo bitandukanye basanga mu Burundi aribyo bituma bongera kugaruka muri Kongo
kongera muri Kongo kugira kabiri niko twatashe twibaza ngo Burundi hameze neza bashya dusanga amaprasera aho twahora turimira byose barabitwaye nta kintu na kimwe kihari tubaho twicara tukavuga ati reka batume twisubirira muri Kongo dusaba ubuhungiro twiberemo ko nta handi hantu batubona ashobora kutwegera kandi twashobora gusha tunyaruka kwirukira hakirikare
nubwo bigoye kumenya umubare w'izimpunzi zahungutse zikongera zigasaba ubuhungiro muri Kongo inyishi yo muganiriye zivuga yuko ziva mu ntara za Cibitoki na Bubanza habarusha kuri David afite umuryango w'abantu batandatu yari yahungutse mu mwaka w'2021 ubu yagarutse mu nkambi ya Mulongo asobanura ko ibibazo by'amatongo yambuwe biri mu byatumye yongera guhunga
yewe rero maze kuhunguka uko dufaranga natuguramwe ahantu ko kuba maca baraza bahacibarabara maze kwacibarabara je mu cyatumye ngaruka nabaye nk'uwangaza ku buryo bari bahacibarabara nkabona ko hazoronka akirose kandi aho gutungira umujyango kandi uri make naho kurima nari nsanze nari mfise nasanze amashyirahamwe atandukanye yagiye ahafata cyambona ko atacyo gutunga umujyango nk'irose ikabituma ngaruka muri Kongo
muri aba harabasubiye mu Burundi mu mwaka w'2021-2022 bakongera bakagaruka muri Kongo harabavuga yuko gotegwa nabo bavuga ko ari imbonera kure biri mu bituma bongera guhunga bamwe muri bo bari mu nkambi ya Mulongwe
twaciye mu mazi naho nyine bagiye batwirukanga ko imbonera kure z'i Burundi ntabwo zemera yuko abantu bashobora kuva hariya i Burundi ngo dongere abahunguka ngo bongere bagaruke ariko Imana yaradufashije turaca muri Rusizi turajabuka takimo mugabo wanje twari kumwe nukora ubusinzi yari nta nana namwe nabo banzi
gusa zimwe muri izi mpunzi zihungira muri Kongo muri iki gihe zivuga yuko aho zikambitse mu nkambi za Sange Kavugira na Murongo zugarijwe n'ibibazo by'imibereho mibi
aha tubayeho nabi kubera ntanjya turonka nta nagasabune aho buzima dufise n'ubuzima bwoye nta n'ubukeka nta n'amabido
twagerageje kuvugisha ishami rya Loni ryita ku mpunzi na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi kugira ngo tumenye umubare w'abo barundi bataha bakongera bakagaruka ntibyadukundira cyakoza umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongo nta kirutse Imana Deo yemeza yuko muri inkambi muri uku kwezi k'umunani bamaze kwakira abarirwa mu majana bari barahungutse nyuma baragaruka
twe nk'abo twabanye ngaha i Murongwe bari barahungutse bakongera bakagaruka tubafatiye nka hamwe ubu babashika nka 350 abo twabanye abo twakoranye imirimo itandukanye benshi bashobora no kurenga rero abo badushingira ni naho yuko inyuma naho hoba hari abandi bantu benshi bamwe bose bari barahungutse ngaha ariko bari ma akeyi barimo baragaruka kandi
ubwo aheruka muri Kongo mu nama yigaga uburyo bwo gucura impunzi z'abarundi ni story bimenye imana ushinzwe gutangukana impunzi mu Burundi ukorera muri ministeri y'intwaro hagati mu Burundi yavuze yuko iki kibazo cy'abahungutse bakongera bakagaruka bazagikoreraho amatoza yo kumenya ukuri kwabyo
bashobora kuba atari abahunzi ari abantu barondera ubuzi ibyo by'uko abantu bavuga ngo barahunguka bakongera bagahunga twavuze ko tuzovyiga neza mu nama turabe koko kwize bavuga ko bahunguka bakongera bagahunga arivyo
imibare ya nyuma itangwa na se na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yerekana yuko muri Kongo hari impunzi z'abarundi zirenga 43,000 Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Vedaste Ngabo urakenuye tusubire mu Burundi ubu tubabwira ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe muri ico gihugu aba hafi y'uruzi rwa Rusizi muri zone Gatumba y'intara ya Bujumbura bavuga ko abana babo batagishobora kuja kwishure kubera inyuzure irutavana ko irangwa muri urwo ruzi Thierry Ndayishimiye Kigali mu Rwanda adufite ibindi kuri no nkuru
bintu nago imeze neza kubera iki y'amazi nyine atuma abana bacu batiyiga bahunga nayo bigeze badukorera
kwihebuye nyene ko nta kintu kiriko kirakogwa none badakoze Rusizi muri byose nta kintu na kimwe kiri
abo ni bamwe muri abo banyagihugu bahuye n'imyuzure barimo ababa ku mushasha ya mbere n'iya kabiri muri zone Gatumba komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura basigura ko batewe impungenge n'amazi ategwa n'uruzi Rusizi mu gihe cy'imvura
karahahara ahantu heza hameze neza ano kuberi ngo Rusizi riguma
ruva ibintu byo babimeze gute neza mu gihe tubona yuko amazi atarazibigwa ya Rusizi atarazibigwa
abo banyagihugu banavuga ko iyo myuzure itegwa n'ubwo ruzi ihungabanya amagara y'abana biga mu mashure yegereye ku gace kuko naho nyene hategwa nayo mazi bigatuma abana bahagarika amashure aha batanga karorero ko ku mashure shingira abiri asanzwe ari mu gice cya mushasha ya mbere n'iya kabiri muri iyo zone nyene ya Gatumba n'ubu amazi atara kama nkuko byibonekeza
none ubuko tugomba tubasubize mu ishuri kandi yamaze ducagaruka abana twonge tubirukangane urumva umwaka uheze abana nibize neza
iha abana benshi batakoze ibice bya gatatu kubera yamazi none nkajya amashuri ajya abana bigeze bari.
Uyu mubyeyi nawe afite abana batatu kuri iri shure rya Mushasha ya mbere. Iryo shure rikaba riryo ryari ribegereye. Avuga ko abo bana batize neza mu mwaka uheze kubera iyo myuzure, akabona kandi ko bizomugora kuronkera amashuri ahandi abo bana bose.
Abana batatu rero nagiye gusaba ikindi kibanza hano adatwagwa, banyemereye umwana umwe. N'umwana yaduhuye kubera iki? Uko yamazi yaje caturahunga akaja kuyerera nayo yasubiye kuyiga ni yasubiye kuri aritime yarasanzwe ariko yakiyananirwa.
Ababyeyi bamwe bamwe batanguye kuja kuronderera abana babo amashuri ahandi hatarashika iyo myuzure, yamara bavuga ko bitazobashobokera bose.
Abashoboye kwimuka bazokwimuka, batasoboye kugenda kwimuka naho bazoguma ngaho bazokwigira ngaho.
Abo babyeyi barereye kuri ayo mashuri ya Mushasha ya mbere n'iya kabiri babona ko hamwe atagikozwe leta yofunga amashuri yo muri utwo duce ikayimurira ahandi.
Badakoze ubwo rusizi barakwiye kuyimura iryo shuri bakarishyira ahandi hantu hadatwagwa, abana kugira bagire gute bakurikanira amashuri ahantu hadashika amazi.
Abakunzi b'ijwi rya Amerika bagerageje kurondera abo mu nzego zegereye ahari ayo mashuri, nabo bemeza ko ico kibazo gihari ndetse ko banakigejeje ku babijejwe. Nduwimana Alice ari muri abo batware, avuga ko indongozi zo hejuru zabijeje ko rusizi igiye gukogwa mu nama yari yahurije hamwe amakomine.
Twebwe amakuru dufise nuko baguma batwizeza batubwira yuko bazodukorera rusizi. Ibyo bavuze natwe nivyo tunadushigiriza bene gihugu ko batubwiye ijambo ryiza ry'ihumure.
Nduwimana Alice nawe kandi ari no mu babyeyi barereye ngaho kuri ayo mashure afise ikibazo co guterwa n'imyuzurira, asigura ko amazi agenda yiyongera uko imyaka igenda iza, akavuga ko ababyeyi bafise impungenge nyinshi
kubera aya mazi uko muri uyu mwaka aje mu wundi mwaka sikwaza aza yiyongereye. Rero ababyeyi barafise impuhwe z'abana babo ingene baca batakaza umwanya w'ivyigwa mu ishuri. Ndimo na jewe ndaharereye.
Abo bose basaba ko leta yogira ico ikoze mu gihe ca vuba. Uruzi rusizi rusanzwe ruti inzira rukamemera mu banyagihugu rukaba gwokogwa mu buryo burambye.
Hari hakwiye ko bohokogwa kugira ngo amashuri agume neza abana bige kuhongera nk'ikipfu hakaduga kugira ngo amazi atera afuma temba ajiye.
Kibanze nuko ababijejwe boraba ukuntu butuzibirira ngo ruzi rutuma abana batiga.
Amakuru duhabwa nabo banyagihugu, amashuri y'ishingiro ya Mushasha ya mbere n'iya kabiri amaze imyaka yaba bine yikurikiranya ategwa n'imyuzurira y'uruzi rusizi. Mu gihe umwaka w'ishure usanze uhera mu kwezi kw'indwi mu Burundi hose, kuri ayo mashuri yahuye n'imyuzurira hoho babandanije kwiga gushika mu kwezi kwa munani, bitewe n'uko hari igihe bahagarika kwiga bakaguma muhira amazi yabaye menshi. Ariko kandi abo banyagihugu baba muri ico gice banavuga ko iyo myuzure ibangamiye n'ibindi bikogwa birimo uburimyi hamwe n'ubudandaji, ariko gituma basaba ko gukora uruzi rusizi mu kugubakira inzira zikomeye byokogwa mu gihe cya vuba. Cherive Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ijwi rya Amerika, uru wa mbere uri gitego.
Nkuko twababwiye mu mwanya uheze, abakuru b'ibihugu by'Ubushinwa, Uburusiya, Ubuhindi, Brazil na Afrika y'Epfo bakoraniye mu nama iri kwibera muri Afrika y'Epfo mu gisagara cha Johannesburg. Ibyo bihugu bihuriye mu ishamwe ryiswe BRICS. Mugenzi wacu Team Ishimwe amaze kuvugana na Professor Paul Kananura, umuhinga mu bibazo vya politike n'umutekano mpuzamakungu, amubaza uko abona iyo nama.
Inama ikomeye cyane yabiriye bihugu bitanu, bavuga ko ari Brazil, Uburusiya, Ubushinwa, Ubuhindi na Afurika y'Epfo, bikungahaye biri mu nzira ikungahaye ku buryo bwihuta, cyane cyane ko ku musaruro mbumbe w'isi ubu bafite 23%, bakaba bafite noneho icyo barusha ibindi bihugu, ibindi by'Uburayi, nuko bafite abaturage benshi bageze kuri 40%. Kandi iyi nama bazigamo uburyo bw'ubuhahirane, uburyo bw'ubufatanye, n'uburyo bazagera aho mu gihe kirekire kiri imbere bagashyiraho ifaranga rishya. Ibyo rero urumva ko ari ibintu bikomeye, kandi batumiye n'ibihugu byinshi byo ku isi, yewe bazanagera aho bongere ibihugu bazemerera ibihugu bindi bishobora kwinjira muri uwo muryango kugira ngo urusheho gukomera.
Mu byo uyu muryango uteganya harimo kuba wakongera umubare w'ibihugu biwugize no kwanga ko idolari rya Amerika rikoreshwa hagati y'ibihugu biwugize. Waruvuze ko bashobora no gushyiraho ifaranga rishya kugira ngo Brazil yarabisabye, ariko ntabwo biri mu ngingo yigwa muri iki gihe. Kuba bakongera umubare w'ibihugu bigize uyu muryango byo mu bibona mate
kongera ibyo bihugu ni ukugira ngo bahe umuryango ingufu. Ibihugu ubu ngubu nk'ibihugu 20 birashaka kwinjiramo, ariko ngira ngo amakuru mfite nuko bazemerera bitatu, cyane cyane Turikiya, Irani, kindi bazemerera ni Arabia Saudite. Urumva n'ibyinjiramo ni ibihugu bikomeye kandi bikize bikungahaye, bazahita bagira 50% y'abaturage ku isi, kandi bafite uburyo bwo guhahirana, bafite uburyo ubukungu bufite umuvuduko wo hejuru, noneho bagire na 40%. Icyo gihe rero urumva ko bazaba bamushije kure biriya bihugu bikungahaye ku isi byo bita G7 bigizwe n'ibihugu by'i Burayi na Amerika hiyongereho Ubuyapani. Urumva ko azaba ari cyo gice kinini gikize cya mbere ku isi kizaba kigiyeho muri iyi minsi, kandi kizakomeza kujya imbere. Ibyo by'ifaranga si byo bashyize imbere cyane kugira ngo bere guhangana na Amerika, ariko igihe cyo bazamara kuba bifashe neza, igihe bazamara kuba bashyizeho politike ihamye y'ubukungu y'ubucuruzi, bazagira aho bashyiraho na politiki y'ifaranga.
None ku bwanyu ni iki Brexit ishobora guhindura ku bukungu na politiki mu bihugu byo muri Afurika?
Ni uburyo ubu yashyizeho banki yo gutsura amajyambere guhera mu mwaka w'2015. Iyo banki yo gutsura amajyambere izafasha mu bintu by'ibikorwa remezo, itanga inguzanyo uburyo bworoshye, ibikorwa remezo n'ibikorwa nzahurabukungu. Ibyo rero bizafasha ibihugu bya Afurika cyane cyane, kuko izaba isa nk'aho ihanganye na biriya bigega by'isi, byaba banki y'isi isura amajyambere n'ikigega cy'isi cy'ubukungu, ndavuga FMI na Banki Mondiale. Ibyo rero bizatuma byajyaga birusha ibihugu bya Afurika bibasaba ibintu byinshi kugira ngo bibahe ideni, bizaborohereza ku isoko mpuzamahanga ryo kubona ideni ku buryo bwihuse, kandi n'ideni rikora ibikorwa remezo. Ibyo bikorwa remezo rero nibyo ibihugu bya Afurika bikeneye, aho kugira ngo bajye babona amadeni yo gukora utuntu tw'imishinga mito iciriritse, kandi uwakenewe imishinga yaje mu bikorwa remezo no mu nganda kugira ngo hazahurwe ubukungu bwa Afurika, noneho babone ko nabo bahahirana n'abandi, babone nuko nabo bagira ijambo mu bukungu bwo ku isi.
Profesori Paul Kananura, impuguke mu bya politiki n'umutekano mpuzamahanga uba mu Bufaransa, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Timishimwe na wewe urakoze ku bibazo utubajije Professeur Paul Kananura. Mukanya turahana gahindukira yuko imbere ko tugahana, reka ngende ndababwiye ino nkuru igezweho ko impanuka y'indege yegukira abagwiza tunga jet privé yahitanye abantu 10 mu Burusiya. Iyo ndege yabigenga yariko iva uno munsi kwa gatatu i Moscow ku murwa mukuru w'u Burusiya ija mu gisagara cha St Petersburg. Abategetsi b'u Burusiya bavuze ko nibo batanze ano makuru y'impanuka y'iyo ndege yagize impanuka. Bavuze ko batanze amakuru bwa mbere imenyesha makuru cyane cyane byavuze yuko ubutwara umurwi w'abarwanyi b'abacangiro bo mu murwi wa Wagner urimo abarusiya n'abandi batandukanye ari we Prigozhine yoba yari muri iyo ndege yagize insanganya umugwi wa Wagner naco urabivuga ko naho kandi yari ku rutonde rw'abaja kuri iyo rw'abaza bari gukorera urugendo muri iyo ndege. Ntibyamenyekanye nimba yarayirimwo canke atazi ayirimwo. Amakuru rero turaza kubandanya tuyabacukumburira, hama turaza kubabwira ibizoba biyagezwe ko gusa twibutse ko umugwi wa Wagner w'abarwanyi b'abacangiro b'Abarusiya warwaniye cyane ku ruhande rw'Uburusiya mu ntambara burimo na Ukraine ariko ibereriza gusa nk'iriyaga hagati yabo bashaka gushwa bashaka guhirika ubutegetsi bwa president w'Uburusiya Vladimir Putin ino nkuru turayibandanya hanyuma makoze kudutega amatwi na Lydia Nanina Hazwe yakoze Nadia Taha hamwe na ingenieur Nashwan bari muhinga bw'ivyuma Edir Rwema niwe yaraduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu bose tubikibanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo vyose murara harijyana hatarijyana hararumwanzi.